VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mirimo neza n'inshuti mwese turi kumwe ku munsi wa kane itariki 16 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Frederic Nkundikije na Edi Rwema agiye kutushyira ku mayange y'amakuru avuga mu Burundi muri iki gihe. Edi,
urakoze. Frederic, banki nkuru y'Uburundi yagiranye amasezerano na banki yo mu Burusiya yitwa Gazprom Bank, nk'uko ibiro bya Vice Perezida wa kabiri w'Uburundi bibitangaza ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter. Aya masezerano agamije koroshya ibijyanye n'ishoramari ry'abanyamahanga mu Burundi. Andi makuru anyura ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye asobanura ko Uburundi bwitandukanyije n'amabanki yose yo mu Burayi na Amerika. Amafaranga yose ya guverinoma y'Uburundi azajya acungwa n'iriya banki yo mu Burusiya, Gazprom Bank. Gazprom Bank yashinzwe na Gazprom, ikigo cya leta y'Uburusiya, kikaba kandi icya mbere ku isi gicuruza umwuka w'ingufu gaze. Gazprom iri nanone mu bigo bikomeye ku isi mu bucuruzi bwa peteroli. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane, Gazprom Bank yashyizwe ku rutonde rw'ibigo by'ubucuruzi byafatiwe ibihano n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera intambara yo muri Ukraine. Uburenganzira bw'umwana bukomeje gusubira inyuma mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko byemezwa namwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'umwana. Ibyo bivuzwe mu gihe isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umunyafurika. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka. Evariste, amashyirahamwe avuga ko uburenganzira bw'umwana bwasubira inyuma n'ayahe, abihera kuki?
Ego edigwema mashirahamwe na mashirahamwe haraniye mu runani bita FENADEB bavuga ko uburenganzira bw'umwana mu Burundi muri kino gihe butifashe neza. Aha mu byo bafatira ko harimo ibyo uko abana bagera kuri 30 bagandaguwe bapfuye mu myirekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze wa 2015. Baravuga kandi yuko abana benshi baguma bagurirana mu mabarabara, ibyo bagasigura ko biba biturutse ku bukene buri mu miryango. Eka mbere na bamwe mu babyeyi usanga bakoresha abana babo mu gusegereza mu bisagara, nk'abo tuboneye mu gisagara cya Bujumbura batubwira bati tuza gusega kubera ko mu miryango ata kintu dufise. Ikindi gishikirizwa nayo mashyirahamwe ni uko muri ino minsi hageze iminsi havugwa urudandazwa rw'abana b'abakenyezi batwagwa mu bihugu bya Aziya nko muri za Omani na Arabia Saudite. Rero urongoye ubwo runani FENADEB umushingwamanza Jacques Shimirimana asaba ko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose kugira ngo agateka k'umwana kubahirizwe mu Burundi.
Mu byo basaba se leta ni nk'ibihe kugira ngo ubwo burenganzira bw'umwana burimo gusubira inyuma bwongere butezwe imbere?
Ibyo basaba leta ni uko nko mu bijyanye n'indero hodaho inyigisho zo ku nguvu education obligatoire, ni ukuvuga gushyira abana mu mashuri atakirinze gusabwa kugira ngo abana bose baje mu mashuri atawigize sindabibazwa.
Ese hari ibindi bikorwa bijyanye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umwana w'umunyafurika byabaye aho mu murwa mukuru w'Uburundi, Bujumbura?
Umurwa mukuru w'Uburundi Bujumbura, ubunyeri turi ko turavugana, ariko haraba inkino zitandukanye hagati y'amashure yo mu gisagara cya Bujumbura. Muri ino ndwi rero leta yahariye umunsi mpuzamakungu w'umwana, hakaba hatunganijwe ibintu byinshi bigizwe n'inkino ibyese ivyo nokwita amasketch hamwe n'ivyo nokwita amateatre mu mihingo itandukanye y'igihugu.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka, komeza udukurikirane iyo nkuru turayibagezaho mu kanya makuru yacu arambuye.
Turabashimiye bagenzi bacu badushikirije incabake y'amakuru avugwa mu Burundi. Ubu naho ni cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'i radio Ijwi ya Amerika. Muri sanga ejo ku munsi wa tanu mu Burundi hazotanguzwa icese isabukuru mpuzamakungu y'amasinema Festival International du Cinéma et de l'Audiovisuel Festicab mu mfunyafunyo. Iyo sabukuru buca itangura igira iyo umunani itunganijwe mu Burundi. Iyo sabukuru yamiba rimwe mu mwaka, ifise umugambi wo gushyira habona no guteza imbere amasinema hamwe n'amasanamu ya sinema arangurwa n'abarundi hamwe n'abanyamahanga akerekanwa makungu iyo sabukuru itekanijwe kuva ku igenekezo ya 17 gushika ku igenekezo rya 24 ryo ku kwezi kwa gatandatu ikazobera mu bibanza bishika 8 maze amasinema nayo akerekanwa mu gihugu cyose cy'u Burundi muri iki kiringo cy'indwi yose iyo sabukuru izomara Burundi muri iki gihe nibwo kandi burongoye ishyirahamwe ryo mu seruko bwa Afrika mu byerekeye itunganywa nihanishwa ry'amasinema president wayo akaba ari Leonce Ngabo asanzwe ari n'umukuru wa Festicab Leonce Ngabo benshi baramuzi yarabaye muri iri zikirangiranwa ikaratunganije n'amasinema atari make harimo sinema izwi cyane rwose yitwa Gito Lengra iki vugo rero cimisi yo guhimbaza no guhayanishwa ibikorwa birangurwa n'abarundi mu vyerekeye amasinema n'ukurekuriranira hagati y'abarundi uyu munsi rero twatumiye umushyirantare Leonce Ngabo ari nawe mukuru w'ishyirahamwe k'ibyo shyirahamwe rero Festicab akaba yaragiye kutubwira ukuntu iyo sabukuru y'isinema yatunganijwe bayitumiwemo amasinema azohayanishwa hamwe n'umugambi iyo sabukuru izorangura Mwaramutse neza mushyirantare Leonce Ngabo.
Mwaramutse Fred.
Murakomeye neza.
Neza cyane kandi ndaramukije n'abanywanyi ba Voice of America.
Urakoze cyane gose turi kumwe kandi n'umupfasoni Diane Kaneza akaba ari directrice technique n'umuyobozi rero w'ikorwa muri Festicab muri neza Diane.
Amaro neza Fred.
Murakomeye neza.
Ego ni sawa.
Ego. Bon tuzatatu ta batesha kanya rero nashaka munsi ntaye ngabo mutamwe mutubwire iyo sabukuru izotangura ejo ibintu byose byatunganijwe neza
ego ico no kwibutsa bwa mbere na mbere nuko iri sabukuru ry'amareresiyo mu Burundi ryatanguye mu 2009 nuko uvuga ko uyu mwaka ari igice kigira 8 iyo sabukuru ubu ibintu byose byatunganijwe neza cyane kandi twese turi tayari kugira ngo tubitangure neza ejo
murashaka kutubwira abantu bariko barahiganwa abantu babahinga mu vyerekeye amasinema bo baratumiwe ibihugu byishike mu Burundi n'ibinga
ibyo no bahereza mugenzanje Diane Kaneza ko niwe arabintu twita programmation bijya byo gupanga amareresi n'abatumire abaciye ku mayange
Diane ijambo rikwawe
kuri no mwaka bifise amareresi agera kuri 78 harimo 58 ari umuhiganwa no kuvuga ava mu bihugu bitandukanye bya Afrika ndetse ashobora kuva no ava kandi no muri Amerika no mu Faransa ni ayandi nayo akaba ava muri Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Cameroun hamwe n'ibihugu bihanuwe n'u Burundi nka Afrique de l'Est cyane cyane Communauté de l'Afrique de l'Est no kuvuga Uganda, Tanzania, Kenya na Uganda hamwe nuko nyene bitegerezwa amasinema ava mu gihugu cy'u Burundi ahanini nayo masinema ava mu icyo gihugu hama icyo nkomeye nuko abatumire bacu benshi bava cyane cyane barongoye amajuri donc aribo bazoraba eti sinema niyo izobe nziza kuruta izindi ku makategori abasanzwe hari biragoye kuvuga mu kirundi ni nka meilleur long metrage sinema ndende nziza cyane hama meilleur court metrage ngufi nziza cyane documentaire haba muri kategori international cyangwa muri EAC turafise abava mu Uganda turafise abava muri Tanzania turafise abava Côte d'Ivoire turafise abava muri Kenya ariho hari kuko kumwa iminsi yose ni Festicab turafise umuntu twitwa la marraine du Festicab ariwe abafise ahagarariye kandi cyane ashikiriza kure le cinema festival yacu
uyo marraine nawe ninde uyo azabahagarariye ayo
yitwa Njoki Muhoho ava mu gihugu cya Kenya akaba nawe nyine asanzwe ari muri ico gisata cy'amasinema hama turafise kandi nawe uzova muri Burkina Faso donc muri no mwanya umaze gushika turafite n'udova muri Cameroon muri no mwanya umaze gushika ni wavuye Côte d'Ivoire abandi bose bazushika ibyo mu gitondo
mu kanya gato murashaka kutubwira mwavuze abaza bagize umurwi uzokwihweza amasinema eka himbaye cyane rwose ya mbere uyo murwi ugizwe n'abande uyo mu isejuri
jury urumva tu ama jury difficile ama jury année jury à long métrage igizwe no witwa Jean-Noël Ba ava muri Côte d'Ivoire Yohan Talaoun no mu Faransa Eloge Nzeyimana akaba akora muri Coproduct Coproduct ni nk'ihuriro ry'aba producteur bo mu Burundi hama muri court métrage tufise Alain Serge Noah ava muri Cameroun kagira kandi na Florian Nifacha ni muhinyanyuzi w'amasinema amwe twita film d'animation ava mu Burundi Stanislas Kaburungu akaba ari umu acteur de théâtre umwe akina ama théâtre hama muri documentaire turafise Lucie Tendre Beogo ava muri Burkina Faso turafise Yves Nijimbere akaba afata amafoto akorana muri UNICEF turafise witwa ngurutse akaba nawe akora mu maradiyo kandi akaba n'umwigisha muri kaminuza hama muri kategori ya EAC dufise abantu bane Wangechi Mulage mu Kenya kazi akaba akora iby'amasinema James Owaraga ava mu Buganda Edi Murazi ava mu Buganda hamwe na Daniel Nyarusi ava muri Tanzania.
Ndumva ko imirwi ikomeye cyane rwose igizwe n'abantu barimo abarundi kandi abanyamahanga gene barimo tugarutse kuri mwebwe mushya na Leonce Ngabo icivugo mugira ico mutubwiye ku civugo cy'umwaka isabukuru y'umwaka.
Ego me buri mwaka turarondera icivugo kizodufasha kujigikira ko no gushimikira ko cyane cyane kugira ngo tuhuze ivyumviro biciye mu bindu by'ibishusho by'amareresi uyu mwaka icivugo twatoye ningene isinema ifasha mu bindu byo kunywanisha no kurekuranira murazi yuko hace nk'umwaka turi mu ngorane mu gihugu cacu ubu rero turi mu gihe cyo kuvuga ati abarundi mbega bashobora guhagara gatoye bakikebukana bakaza bariyumvira ingene bosubira kunywana bagasubiraga rondera intumbero zo kugira ngo bakundishe igihugu cyabo bagarukana amahoro hama bose biyumvire hamwe ingene boteza imbere igihugu cyabo turi mu novuga mu bintu mu mahoro n'umutekano icyo ni ikintu gikomeye rwose hanyuma murazi yuko mu gifaransa kugira bavuga ati une image vaut mille mots nukuvuga ati iyo wabonye isanamu imwe iravuga kurusha uko amajambo igihumbi yavuze twere tugashimikira kuri cyo kugira ngo iyo twerekanye nk'ireresi turashaka turaheza tugahuza abantu kugira ngo turobanure ibyumviro birimo nyamukuru bizojana n'icyo civugo
icivugo gikomeye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika Eli na Dani reka dutangure kuri Eli mwiriwe neza mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro mubaza umutumire
ko nange kwamukora kuri hano badikumiriye
barakumva
kubate nahinda bafitiye none ko mbona mengani wacu mu Burundi nimaze turatera imbere rwose ashaka ndababaze ko umuntu ashobora kuzikora nk'akazi gashobora kumutunga undi kibazo naco none ko bagomba kwizihiza leta bukuru ayo turateganya kugira ngo icyo kivugo bagira gikwize nko mu ntara zose n'amakomine ufate niyo kitorera kuriyo tariki agashobora kuza nyine mu makomine wacu bagenda batwereka ayo masinema kugira ngo
murakoze reka duhe n'ijambo Dani muriwe neza
ego mwiriwe n'umutumire ndabaramukije mwese
muriwe neza umutumire abatumire bakumva murafite ikibazo murafite icyumviro tuga ku ijambo
ego ama ikibazo fise nagomba mbaze umutumire ndumva ko bateguye byinshi bazosikiriza muri iyo minsi yose namaze kumva nagomba ndamubaze ikibazo cy'uwanje kumbo nama film Burundi wakina nama film ya Tarimake sanga ngele na njeni vindi vihugu ataho mahure na gatoya ndasua mutaka karorero Burundi wakina nama film ya utandu kanyi aliko mjugu chanchu kiwangi mjugu kiwangi chukwa anda naho na mambona naho wakina nama film konyene aliko ge kubigiranya ukwari viviri yugu viviri hanini zegera nyichani yugu chuhuni nukwa anda sanga hali witanu kanero lini ya chane kuwa film ego kandi kabamaze kubona imicuro myinshi ibintu bibaye inshuro zitari zike nubwo atari myinshi cyane ariko uko nagiye mbona nta kintu kinini cyagiye gihinduka cyane hagati yo kugukina kw'amafilimi nagomba nimbaza ikibazo uwo mutumiye ndamubaza ati none nakahe karusho iyo hamaze kuba bamaze gutegura iminsi mikuru nk'iyo akarusho kaza kubakinyima amafilimi nakahe mbege nyuma y'ibyo baraje hamwe bakumvikana cyangwa bakarabira ku bindi bihugu ati reka twisungize igihugu kanaka turabe ko twotera intambwe ikibazo kindi cya nyuma nagomba kumubaza ku bintu bijyanye n'amafilime na mambona hano bayakinira ta bintu by'ubuhinga bunini babirimwo bikabije cyane ngerangije n'ibindi bihugu cyane cyane byo muri Afurika nagomba rero ndamubaza ati ni uburyo buba bubuze habura iki mu by'ukuri cyotuma amafilime yacu yoza ari akanovera kandi yoza afise inyigisho zitandukanye kandi nziza kandi akaza afise n'amasanamu meza cyane byaje ibibazo byanjye nawe mfite murakoze
urakoze Daniel Kaduha ijambo umushyirantahe Ngabo hamwe na madame Diane Kaneza bagira icyo bavuze ku bibazo bibajijwe na Eli we akaba yavuze ko hariho icivugo akabaza ingene icyo civugo coshigwa ikacoshikanwa mu ntara zose z'u Burundi hanyuma bakabaza n'ikintu cyo bakimeze nka karusho deka dutangure ku mushinga Ngabo Leonce
urakoze wa mbere yambaje ibibazo bibiri yuko umuntu ashaka gutungwa ni sinema ibyo gukora amareresi hamica kabiri ingene twoshikiza ico civugo mu ntara zose z'u Burundi ubwa mbere na mbere ndemeje gose yuko umuntu ashaka gutungwa ni sinema ikimenyamenya ntagakarero kuri jewe abantu benshi bazi yuko ndo muririmbye gusa kuri indirimbo narimbye kera mugabe abandi baramenye ko nagize filme yitwa Gitolengra icyo nubabwira nuko jewe mu mashuri nakurikiranye nize ibintu novuga by'ubushakashatsi bita shimi iyo ndabivuze rero abantu baratangara kuko nakoze nimwashaka imyaka mikeyi muri byo byo kwigisha shimi ariko iyo ngabirano naronse y'ugukora ibintu by'imico kama byatumye mbindura umwuga kuva muri 1991 urumva araci imyaka hafi 45 ndi mu bintu by'amareresi nibyo nkoramwo nibyo ndaramwo nibyo bimba umusahara eka ibintu byose hanyuma ino tanga karoro nko kubandi kuvaho dutangure ibi by'amafestival kandi kuvaho haziriye novuga ngo mu maniversite y'i Burundi ikintu bita communication audiovisuelle harasotse urwaruka rutari ruke ari mu bakobwa ari mu bahungu barakora icyo twita ama societe de production kandi basigari benshi cyane habi Bujumbura habaruguru usige bona basiga babeshejweho n'ibyo byo gukora amareresi ibyo mubwiza kumva nuko ije amareresi hari icyo twita cinema de commande na cinema d'auteur cinema de commande ni hajya turonga abantu badusaba kugira nka bya vya publicité cyangwa kugira ama reportage cinema d'auteur ni hajya twetwenye tugiciyumviro nk'umu cineaste akiyumvira nk'iciyumviro ama kayikoramo ama cinema byose biradutungisha kandi ni benshi novuga batungishwe n'uwo mwuga ica kabiri ibyo kugira ngo dushikize cyo civugo hose nasha kwibutsa abantu benshi badukurikiranye ku kiganiro nawe kwa kugira nawe Freddy hariko tourne nagize mu mashuri 60 ndiko ndabereka sinema iraba kahise ki Burundi kugira ngo turabe ingene bo kwiga duciye ku kahise kacu icivugo cukure kuranira no kunywanisha abarundi urumva twace makomine nke ka y'urundi bwose ma province yose kandi nubu ariho rwaruka rwishwa dusavye yuko twobandanya uwo mugambi tugazoshikira n'urwaruka rutace mashure canke abene gihugu ivyo rero ni umugambi ruko urabandanya nitwagira imana na twa bitangura muci kuko tuzoba dushaka kubyerekana novuga hanze ico bita cinema mobile yo hanze wa kabiri yashatse kugereranya y'amareresi y'uburundi n'ibindi byo gucancana yakurikije igihugu kibanye cy'u Rwanda ico no mugira nuko n'abarundi basigaye bagira amareresi menshi cyane urana gushika ubu iyo bakubye gitolengra mu karere turimo nta numwe arasha kugira ireresi imeze nkijya no vuga yagize yamenyekanije uburundi no kubanyakanisha ico dushaka gukora nga mu Burundi eka n'ubushimwe aronse makungu nta yindi ireresi ndumva ishikiri hariho umu abasore benshi tumaze kurungika ngo masabu kuri yo handi ya masinema bama baronga ubushimwe anotangurira ni benshi cyane hariho nka bitwa ba Edi Munyaneza hariho nga Jean Marie ndiyo kubwa yagize sinema mbere anose ishimwe rya mbere mu Burundi hama tumurungika muri Tanzania bwa mbere tumurungika Buganda bwa
ndabona umurongo mushyanahe ngabo uri komeze nk'ucitse ariko mukanya turasubira ku murondera Diane Kaneza sinzi ko musozera kuri ico kibazo mushyanahe ngabo yari kwarishura ko musozere kandi gatwitse abantu
ego ngeregeje kumunganira novuga yuko tugereranije ni novuga gute ni nubwiza n'ubuhinga wo ayo masinema yo muri ibyo bihugu bindi bibanye babyakoresheje kenshi na kenshi ari nimwe twita ega bongo movie ni byo kenshi ni byo badandaza cyane rwose muri Tanzania kubera byitwa ko bidandaza ko yabyitwa mugabo twege nibaza yuko uravye amasinema amaze gukorwa nga uravye ubwo bushimwe nk'iyo sinema ya Edi Munyaneza cyane imashoka ya Jean Marie Ndiyo kubwayo uravye ubuhinga ikozemo n'ubuhinga bwa none uravye abakinnyi babakozemo ukuntu bakina n'iterambere rikomeye cyane rwose n'intambwe ikomeye tumaze gushika ko urumva rero nubwa ntitwebwe nitwo kwigereranya ngo urumva ngo kwera ngo tutaprotiza ngo utango dufise ngo nka cumi ngo canke zingahe mugabo ni ivyo dukora ni vyiza cane gutumba ko birashimwa bigiye muri ayandi ma festival hama ikindi nacyo nubwa nti ugati mbega ico hinduka mine minsi n'igiki ni kuvuga yuko no gutahura abantu yuko isinema kujya bavuga ngo umuziki isinema ni igikoresho gikomeye cyane gose cyo gushobora kwa bavuga gute kwa fiwasa abantu kugira abantu bavuga bati i Burundi ibintu bimeze gute abarundi bameze gute abarundi bitwara gute ubuzima bwawo bumeze gute ni igikoresho rero gikomeye turaje cyane cyane nk'abanyamerika cyane aba yihopeye cyane unye tugeze kuri aba cyane aba navuga gute land ntugenya Nollywood iri kwi izana kwerekana ubuzima bwabo no kuvuga rero birakenewe yuko isinema mu Burundi igira ifashwa abantu bose bumve yuko atari batongeye kuvuga ngo tugenegene atari tugenegene mugaba ari umwuga ukomeye mugaba ari inzira ikomeye mu gukoresha kugira ngo ashobore gushika kuguhindura umuntu cyane kukwampuza cyane ego
tubibutse inshuti mwese komeka muri abandanye kumviriza iradio ijwi rya Amerika ndabona ngabo yagarutse ariko reka mushinga ngabo tubanze twakire ikindi kibazo cy'umushinga na cyangwa icyumviro cya Cedric Matumba.
Alo. Ndabomba cyane.
Murafite ikibazo murafite icyumviro?
Yego, ndamugiriza aba batumire. Nagomba kubabaza.
Ndarakumva.
Yego, ibikorwa bo cyambere no gushima ko aba bakora ibikorwa bimeze neza cyane cyo gushima. Nagomba kubabaza none bakora ni ibyo abo cyane leta irabaterera akase mu kubumba.
Ego mimi murakoze ikibazo chawe Cedric turakibaza mukanya
ikigira kabiri
ego
nagomba kubabaza aka nakahe kaguhe canke akamo bo bunira ugwaruka kwigige kugira ngo ibi byo ariko baragira nibizoce bihagarira ahanyene kugira muri kazoza hazoba ni kurundi gwaruka canke abandi bantu bashobora kwamamaza nk'ibyo bari kubaragira.
Murakoze Cedric reka duhe ijambo Leonce umunywa ni radio ijwi ry'America muri ngaho muratwumva murafite ikibazo murafite icyumviro
nuko turashima byinte gakiba mugenza amakuru yanyu
n'amahoro
muri Thomas Kamirindi
oya ni Frederic mugabo turakorana tuba twese turabamenyesha makuru
nuko ndabasuhuje mwese iyo muva mukagera ku ijwi ry'America
yego urakoze
nuko mfatiye iradio hagufi sinabwategeye ico umutumire agamije iki ari mushikira nganje buki
reka tuguha kanya ubanze wumvirize neza ikiganiro uyu munsi turiko tuvuga ku isabukuru ya sinema mu Burundi izotangura ejo turi kumwe na mushyana Leonce Ngabo akaba ari umukuru w'isabukuru wa uvizereke gutunganya amasinema mu Burundi Festicab tukaba kandi turi kumwe na Diane Kaneza tubaha kanya mubanze mwumvirize neza cyane gose hanyuma murasubira
kuduhamaga nuko ndasime ndamwumvise sindabitahura
yego
Murakoze reka ngire ico mvuze kwa abo bantu babiri bari ngaho
umuntu umwe nyarutsa cyane gose
nuko ndagaruka kuri Leonce Ngabo isinema ziwe zirahanura ugwaruka gwisi zirahanura ubutegetsi zirahanura abantu bashaka kugirira nabi bagenzi babo nuko ndamuteye intege akomeze kumbure umenga yaranahagaritse no gusohora izindi sinema nta bumperutse kumva ibishasha ari kasohora ziki gihe ndamuteye intege akiremo ingufu kuko ni byinshi by'iki gihe yoja agategura agahanura ugwaruka cyanke n'abategetsi tureke n'ugwaruka kuko ubwo gwaruka ruza kugwa mu bintu basutswemo n'abari imbere yabo
igome urakoze Leonce arashima ukuntu muri ko muramutera intege reka ariko tumuhe ijambo nawe nyene agira cavuze ku kibazo cabajije na Cedric ikibazo kibaza niba leta ibaterera akamumutera ndwaruka
ariyo ibintu by'uburyo babajije mu byukuri nababwindi ariyo ico bita cinema de commande n'ico bita cinema d'auteur cinema de commande ni kuvuga amareresi dukora dukurikije amasoko baduhaye ico gihe tugira ivyumviro dushikiza ivyumviro bijanye no vuga n'inzego zashatse ngo kugira tubwiye umugambi w'ukwigisha kintu kinaka cange kiriya nk'ibi bya sida cange ivyo kunywanisha barundi vy'amahoro cange ivyo gucandagisha nibindi ibyo rero urumva byafite uburyo bwabyo kuko inzego zabitegekanije itako navuze ni cinema d'auteur bijya umuntu yumvira akagira filme yiyo nka kugira nagize Gito Lengra nunda se nizindi nanditse ndiko ndarondera uburyo ko nazishikirize ibyo rero ni twe twironderera uburyo leta gushika ubu y'u Burundi irafasha Festicab no vuga isabukuru y'amareresi y'u Burundi mugabo ntiturashikiraho turonga ico twita fond de d'encouragement à la production nukuvuga ni ngisandugu no vuga ry'amafaranga y'ugufasha y'uguhimiriza abakora iby'amasinema kugira ngo bashe gukora amareresi menshi ico kintu nitwashika kuri yo ntambwe mugabo turuguma tuya kandi twize ko tuzogishika ko vuba kuko hari ibyumviro byinshi tumaze guhagarikira ko gushimikira ko ubu biri mu mpapuro bariko ari weze ingene tuzobishikako hanyuma ari kibaza ati none muhimirije iki urwaruka kugira ngo nabo baje muri uwo mwuga baze kuba baze bawuteza imbere mu myaka iza murabona iyo tumaze kugira isabukuru buri mwaka haraza urwaruka rutari rutandukanye ruzana amasinema rwakoze rwakoze ku byumviro byinshi ku novuga ku ntumbero nyinshi bakajya ngaho bagahiganwa wabaye wa mbere akaronka gashimwe ivyo rero urumva ni kintu gikomeye gose ko dushise ku sabukuru rya 8 novuga yuko urwaruka rw'i Burundi bamaze kurwumva gose akamaro karwo kuko turenganye nibyo turaheza tu nk'ababaye abambere turabaha n'uburenganzira tukamenyesha mu makungu tukaronderera n'andi masabukuru aja kukwerekana amareresi nko muri za Facebook kwa Gadugu ejo buni nagiye Luxor muri Egypte ejo buni nari muri Berlin muri Allemagne mu Bufaransa eka no muri za Canada hose ko ubu tumaze kunywanisha nubwa Festicab n'amasabukuru atari make yo ku isi kugira ngo tutangeneza turafasha na guteza imbere uwo mwuga hama ikindi dushimikira ko cyane ni inyigisho ubona nakwiye ngo dushe gushikira icyo twita professionalism ni ukuvuga ni rwa ruhare kuvuga ati abantu koko bakoresha uwo mwuga ku bwigenge bwabo kandi atakindi bakorera iruhande aricyo kibaha amafaranga kibaha kubaho n'iki izo nyigisho rero ziratandukanye hari zo dukorera ngaha mu Burundi hari zo dukorera muri rya novuga muri gashira hamwe duruka ku gushinga ryo muri Afrika y'Ubuseruko yabakora amafilme n'ibindi hanyuma akaba n'izindi nyigisho tubaronderera hakurya yakakarere kuko be harabo turungika muri Afrika iyo tuvise ko hari ubushobozi kuyigisha canke iburaya urumva ni byose biri muri byanjye turiko turangene urwarwa rw'uburyo himizwe urwo rwego rw'ugira amarayiresi cyane cyane mwumve ko ireresi ritanga inyigisho mugabo rikigisha n'igihugu cyacu uko kimeze abandi bakakimenya kikabaryohera bakarunka nuvuga inguvu n'ingene boza kukiramutsa ko byaciye masanamu kikabaryohera
yego icyo kibazo cyo kumenyesha cyane cyane festicab nekano gukorana n'ayandi mashyirahamwe cyane abandi bahinga mu byerekeye masinematura kigaruka ko nashaka mpe n'ijambo uwundi munywanyi wa radio ijwi ry'Amerika nkishimana mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ego subwa mbere nashaka shime voix d'Amérique kwa Kanyamuduha
murakoze
ama ndamukize n'umutumire
yarakumva
ego banyakuba batumire bacu numvije ukuntu muriko muravuga ku byerekeye niyo festival koko ndumva yuko ari bintu byiza cyane kugwaruka n'abakinyi bayo yo marirese ama je akabazo fise sakandi nuko ngirageje gusoma ko numwanditse mwavye yuko igire festival y'umunani ariko tugiye kuraba kuba kinyi baye mareresi ugasanga imyidogo ntihera kuko atakarusho babona ku bantu bagize imana bakajya muri iyo festival bagatsinda nakahe karusho bagira mugihe baba bamaze gutsinda hama nkacambaza ati kubyo kuvaho mwagiriye mubona icyifuzo mwari mwagombye gushika ko mu gitango ya festival ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mwa mwarakigeze cyane mba mutarakigera ko mubona habuze kugira ngo tumere nk'ibyo bindi bihugu byo mu yandi makungu ama ndangije ndabatera intege Imana ibaje imbere murakoze
nkishimana ari kadutanguriye ko mu fasoni Diane Kaneza mushyana ngabo arishura ico kibazo Diane matumba
dewe tena shaka kumubwira ugambere no kumenya yuko le festicab nkuko Leonce yabivuze hariho inyigisho zitangwa ikintu cya mbere abantu baronka n'ubumenyi ubwo bumenyi dutanga nayo maformasiyo ahaba kugira ngo hashobore kuba ibyo Federicare yavuze icyo twavuga relève kugira ngo hashobore kuba urundi rwaruka nashaka kubamenyesha yuko nk'ubundi yavuye nka jewe mbejwe ibyo byitwa programmation kuva mu 2009 tumaze no ku mwaka uheze twaronse amasinema 19 y'abantu nubwa abahezateur bashashe bakiri bato ari wagikora isinema yabo ya mbere umva iyo ni intambwe ya mbere hama heshima navuze ati mbega kugira ngo bashobore gutera imbere nuko haba aho ayo mategeko nuko habaho abo bantu batahura yuko isinema bategezwa kuyishyiramo amahera menshi kugira ngo abo bantu bashobore kuronka amahera menshi gukora amasinema cyane cyane docteur hanyuma ikindi nacyo mwamenye yuko twebwe turigisha hama uyu muntu aronse akarusho ni ukuvuga ko aronse agashimwe kabwira ati kubera isinema yawe yabaye nziza hariho akarusho uronka trofe ijyanye n'ibahasha bingana gutya iyo ni intambwe ya mbere no seulement ça tura isinema yiwe iraja mu mafestival yanyu nk'uko Leonce yabivuze hari ijya muri fespaco hari ijya muri zif niyo muri Tanzania hari ijya mu Buganda hari ijya mu Rwanda hari donc aho hose niko karusho ka mbere nyamukuru kaba kariko karaboneka cyo nashobora kugiranya
mu mushana ngabo kuri ico kibazo namwe mugira ico muvuze mu kanya gatoyi cyane gose
ego ego ari wavuze ibintu by'imyidogo nubwo abe numva ibintu by'imyidogo sinzi ko wenye nakora amarere cyangwa ari byo yumvise ku bandi iyo tubwira iyo myidogo neza kuyo ngo turabinyisha twomuha mu gice no uvuga gushika ubu nuko festival ahigeze n'ukuri kose abantu bari ngaha mu Burundi barabibona ni ikintu kimaze kumenyekana mu Burundi bwose kandi no makungu yose basiga bazi festival gushika naho ariyo nabantu tudashe kurihira amatike bonyene basigaye badusaba uburenganzira bwo kuza kwirabira festival no kugira kumenyekanisha ibikorwa byayo hama ari kindi abwizwa kumva uwo muntu urano muri festival turi ikintu bita diffuseur turekana amafilme y'abayakoze ifilme igizwe n'imyuga myinshi hari abafata amasanamu hari abafata amajwi hari abagira montage hari abamurika urumva byarafashije kugira ngo iyo myuga igwirirane ku buryo uyu munsi ndashobora kubabwira yuko dusigaye dufite amasosiyete menshi menshi rwose y'urwaruka basa amasosiyete de production donc ubuzi busigaye ari bwinshi muri urwo rwego hama yitanyuma rero no mugira ego gose n'ukuri twe turishima gose kubona yuko tumaze gushikira icyumviro nyamukuru intumbero nyamukuru twari twihaye turamaze kwishikira kuba ikimenyamenya naho tugeze n'ingene abantu basigaye dushigikira no vuga nk'inzego mpuzamakungu ngubu turashigikiwe n'amambasade y'Ubufaransa y'Ububirigi y'Ubuswise ya muri Etats-Unis hari ungaha n'abayikorera twabo nka za Brarudi amabanki ni benshi badushigikira ivyo rero badushikiye imyaka 8 kandi bakemera ko tubandanya kuko banezerezwa n'ingene tuko turabirangura kandi hari ico twerekana cyavuye mu kimariye akamaro urwo rwaruka
munsi na ngabo mwavuze ukuntu mukorana n'abahinga mu byerekeye amasinema mu bihugu bitandukanye ivyo muri Afrika ikamuhura mugira n'ingendo mu gihugu ca Canada mu Faransa n'ahandi mu dagi nkuko mwabivuze hari ikintu muba mufite cyangwa umugambi gukorana n'abandi bahinga cyane rwose bazwi ku buhinga bwo gukora amasinema nko muri Amerika bajya bose bakina amasinema muri ahantu bita Hollywood muri Amerika
sino hava ndengera ibitugo ngo bitugo birakura n'ibisubizo si sindaragera kwizosi muri na fiscal yacu nishasha iracari ndo mugabo ico maze gushima intambwe nkuru tumaze kugira urumva ngabahinga benshi bo muri Afrika nabiburaya turamaze kwiga kandi benshi ibyo nako ndavuga nti byinyigisho twama dutanga kenshi duhamagara abo bahinga biyo myuga inyuranye muri Amerika ndi turashikira Hollywood hajya ni nurundi rwego mugenzi Frederic mugaturize
ariko
ngo kusabukuru rya 15 tuzoshaka kubashikira kuko n'ubu turakorana novuga n'userukira leta z'unguzu bumwe kugira ngo turare yuko tworonga abantu twoza turanamba rimwe bakaza kudufasha kutwigishiriza urwaruka
tugarutse ku kibazo mwashikirije bwa mbere ku mugambi mwashikirije uko muzokwerekana amasinema mu gihugu cyose cy'u Burundi ibibanza muzokwerekaniramo amasinema muri iki gihe muri iki kiringo kiri sabukuru n'ibihe n'intara izi
reka mbi jambo mugenzi Ange Diane agira programasiyo mu Burundi
yego
amasinema tuzoyerekana mu bibanza bitandukanye by'igihugu nk'i Bujumbura tuzoyerekana kuri Institut Français mu kigo ndangakaranga cy'Abafaransa twerekane no kuri Centre Jeune Kamenge twerekane no muri American Corner yo mu Kamenge twerekane no muri CELAB muri Kaminuza y'i Burundi hanyuma igitega amasinema zo kwerekanwa kuri Alliance Française de Gitega na American Corner igitega nyine hanyuma ingozi tuzoyerekana kuri Université de Ngozi hamwe n'i Bururi kuri Lycée Bururi aho hose abantu bazoshobora kubona amasinema yose ategekanijwe muri festival
Mwushia na ngabo, mwavuze ko ikivugo cy'umwaka rukure kuriranira nashaka mutubwire mu by'ukuri ukuntu icyo kivugo kizoboneka muri ayo masinema muri ko murashikiriza
ngabo muje technique ya ki telefone we ya ki mugana nashaka ndashaka kutishura turavye amasinema twaronse muri programmation hariho amasinema menshi atandukanye cyane cyane ava muri Afrique du Sud yitwa nka Nelson Mandela The Meat and Me Changing Nothing But The Truth Changing Story of a Beautiful Country n'amasinema yerekana kenshi yerekana du point de vue du réalisateur avuga ati jewe mbona ibintu by'ukurikiranira byogenda gutya mbona ibintu by'ukuri n'ukurikiranira by'ukunwanisha byogenda gutya aho hose kenshi twerekana ni sinema nk'igikoresho cyo gushobora gusubiza hamwe cyangwa kurikiranira kwerekana
novuga nti regard tanke igisho y'uwakoze iryo sinema basabwa ati je nibaza ko byongenda gute hama abantu bamaze kubona ko byongenda gute bakabona ko ari ibintu bishoboka bakabona ko ari ibintu umuntu yoshobora kubakira ko agakorera ko ahanini rero nahumva apurisi y'amazu denya hadubu kintu bitaze ba conférence kuri thème par rapport au thème ibyo bihari aho abantu dushobora kuganira bashobora gushika ibyumviro byabo
Emosiyana ngabo ndabona nawe yagarutse ko nashaka namwe ngabo mbwire icyo muvuze kuri icyo kibazo nyene cy'ukuntu muravye ama sinema muzo kwerekana n'icivugo mwavuze ko muzoshikiriza cyo kurikurira ne muwarundi ivyo bizokwerekana gute muri iyo sinema bizoboneka gute muri ayo ama sinema muzo kwerekana
ego ivyo tu iyo twatoye icivugo tuje turondera n'ama sinema ashaka kuvyerekana bivuye ku bihugu binyuranye byaciye ngo mungorane cyane cyane nk'ibyo turiko turacamwe ubu ivyo ariyo vya Afrika yomanuko hariyo ibihugu tuba duhanye imbibe hari ivyo ibindi byo muri Afrika burya ibibazo n'ibyigihugu kimwe gusa hanyuma ari ikintu cha dutegura twita conference iyo conference rero bari umunsi wahariwe ico civugo n'ingene tuzoraba hii filmi mwe twatoye iduha novuga icyo twahagarira ko kugira ngo dutangure guharira cyane no guhana n'ivyumviro hama mu nyuma tugakuramo novuga ivyumviro ngenderwa ko nyamukuru twoshigikira go mbere tukazoterera ngo mu ngendo z'ukunywanisha no kurekuranira mu Barundi
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe babandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risananira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise wundi bunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Gilbert mwiriwe neza ndabona umurongo wa Gilbert nawo tameze neza Gilbert muratwumva Gilbert nawe si hari mushya ntahengabo tukiri kuri wewe nyene mu vyerekeye imigambi mwihaye yo kugira ngo isabukuru rigira umunani rigira akamaro abarundi mukamwatoye icivugo ciza cyane gose ikintu muri ko murakora murazi kugaruka ariko rufise uruhara ruhambaye cyane gose mu buzima bw'igihugu ikintu muri ko murakora kugira ngo urwaruka nago nyene gumve ko rufise uruhara muri iyo sabukuru niki
ikintu cy'ambere n'ambere novuga nuko tugerageza yuko festival tujikana no mu mashuri wana ngubu hariho mu bigo twatoye hariho CELAB ni kigo cyo muri université mugabo no mu handi zo kureka ngo bivya Institut Français kigo ndangamico c'abafaransa cyangwa aba muri Centre Jeune Kamenge turahimiza gose urwaruka n'abanyeshure bari hafi y'ivyo bigo kugira ngo baze ari benshi turahamagara abadirekteri b'amashure abayobozi b'amashure tukababwira ingere twabitunganije kugira ngo baze barungika abanyeshure ari benshi nawo tuzi yuko muri iki gihe ari gihe cyane cyane cy'ibibazo kugira ngo urwaruka rubijemwo rubikunde ndetse no kubiraba gusa mugabo ntihabura abaheza bakavamwo bakazoza bakaduhamagara mu nyuma akadusanga no kubiro batubaza ingene nabo bo nonosura ivyimviro vyabo kugira ngo bicike sinema urumva nibintu bikomeye rwose hanyuma nababwiye kare yuko no muci twama tugira ikintu bita sinema mobile turagenda mu makomina nyuranye ma province anyuranye dufise igitambara dushinga hanze ngo kukibuga c'umupira wa ari wa maguru canke wa maboko tukerekana ama sinema kugira ngo baza ari benshi kugira ngo nabatize baronge akanye kugira ngo bari ama sinema yabo yo mu Kirundi eka na yahandi bakurikije dukurikije novuga umuntu aheza akazaraba arabasobanurira ibyuvyo nyamukuru biciye muri iyo muri ayo marerese iyo rero niyo migambi nyamukuru rero duhama ducisha muri ivyo vya festival kugira ngo urwaruka rwose ntihagiye na rumwe turobanura mu byo turiko turakora
tugarutse ku kibazo cabajijwe n'umunywanyi w'iradio hejwe rya Amerika abaza ukuntu mukorana na leta canke ukuntu leta yoba ibaterera mu tubwire cyane rwose ikamugaruka ku kibazo cy'ukuntu mwamukorana n'ubushikanganje bujejwe utugenegene mu Burundi mu vyereke cyane cyane ukuntu eka nk'abantu baba basanzwe bafise ubuhinga bwo kuba boba abakinyi b'ama sinema ikintu mubafasha ibintu bimeze nk'ibikorwa mu tegura byo kubaha inyigisho ari ivyo bita nk'ama seminaire hari ikintu mugira nk'ivyo mufashijwe n'ubwo ushikiranganje
ego cyane murazi festikabe nabwiye kare ko twahitanguye mu 2009 kuva dutangura festikabe ubushikiranganje bw'urwaruka inkino n'imico kama gwamye rushigikiye festikabe si ku majambo gusa buri mwaka hamariho akabashaka tegekanije kuya ngo nabo baterera agacumu kubumwe hama tugahuza n'abandi badufasha ikindi kandi uko dutanguye festikabe novuga ngo ngo mu kumunsi tubitangura cyangwa kumunsi duhereza umushikiranganje w'urwaruka inkino n'imico kama yama yaje kuduha no kuvuga akajambo nyamukuru kuya ngo yerekane ingene badushigikiye ingene leta ishigikiye uwo mugambi w'iyo sabukuru mugacane cyane kubera kugira ngo iyo sabukuru rishobore kuba novuga nk'ikintu gihimiriza gukundisha imico kama y'u Burundi n'abarundi urumva rero gushiku novuga ko twishimye gose mbere haratavya haravamwo n'ikindi cyumviro kuko muri twebwe abahinga bakora amarere twaragize irindi shiramwe yitwa Coproduc rihuriramwo n'abakora iby'amasinema abo rero turafite ukundi gukorana n'ubwo bushikiranganje bukanadufasha no kurondera abantu badufasha bo hanze
Diane Kaniza tugarutse kuri mwebwe muri komuna tumwanya cyane cyane ibyo bikorwa bizomara indwi by'isabukuru y'isinema igira umunani hari intambamye mubona gushika ubu zoba zotuma imigambi yose mwihaye mutayirangura
kuri iki cyaha tugeze ko nibaza ko atantamba ihari ahari n'inyamba bitubigira kiri ko turategura ni kuvuga iri kurahamagarira abantu ngo bakice cyane badane amasinema yabo kuyandikisha muri festival ubwa muri uno mwanya zantamba nyine amasinema yose aramaze gushika mu kibanza azokwerekanwamo ahadobera aho amajusi azokorera hose harateguwe ahadobera amaformation amamasterclass adoba nko gutunganya isinema ngufi no gutunganya isinema ndende aho hose harateguwe urumva ku ideo muri kano kanya nibaza ko yose biri bikwiye afata umurongo
Mwishia na inga wana shaka na amu mtubigile iki na umu wana kwa mzuwa mwaranguwe mwuri chokiringo chingwe ose jihe ibinuhuti ose mzuwa mga te kaneje mzuwa mga viranguwe iki na umugambi nyamukuru mvako mzuwa uranguwa nuyo
umugambi nyamukuru mzuwa twaranguye urumva ni kwanza tukarangura ibintu twihaye ko intumbero yuko twerekana ayo mafilme yose tukagira iyo hayanishwa tugashikiriza ubushimwe iwo ni umugambi nyamukuru hanyuma rero tukabifashwa cyane cyane n'abahinga bakomeye twakuye mu makungu baje kudufasha Karediani abanye ko arabwira ati hari abavuye muri Afrika y'ubuseruko abavuye muri ibihugu bya Afrika iburaya abo rero barabidufashamo gose kugira ngo dushobore kurangura neza umugambi twihaye ivyo rero nibaza ko zidufasha hanyuma ikindi cyane nashaka kuvuga nuko ngereranije ingene dutegura ibintu imbere yuko dutangura ibya festikabu ngeranije n'imyaka ya mbere duhitiyemo unovuga ko tumaze kugira ikintu twokwita experience ngubu haragira ngubu ugasanga hari ibintu cirukangamwo byinshi ariko ubu ndashobora kubabwira yuko n'ubwishime bwinshi n'umunezero mwinshi yuko ibi byose twabiranguye biri ku murongo ngene Diane yavuze ejo tuzotangura ata stress atankomazi atamutwe uhagaze atamutima uhagaze
murakoze kurayo reka kuri izo nyishu zose muduhaye mushinga ntahe ngabo ubu rero tubibutse ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio hejuru ya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikindi kibazo cashikirijwe mushinga ntahe ngabo ni kibazo cerekeye kuntu ama sinema mu Burundi naho amazi gihe imyaka 8 mu yatunganya batabona ko uyo bageze kuri gwa rugero nk'ahandi bahabona ayandi masinema atunganywa mu bindi bihugu byo muri Afrika ivyo byo babiva kuki
yuzuri ngofi hari abantu bashaka kutugereranya na Facebook, bashaka kutugereranya na Hollywood, nibaza buri gihugu cyanke buri sabukuru yafise urugendo rwayo. Mugabo igikuru kuri twe nuko mwe navuze tugeranije isabukuru rya mbere n'umunsi tumaze kugira intambwe nini, kandi n'ukuri kose ubiravye ukabaza n'urwaruka rumaze kuza muri amasabukuru tegura ni benshi basigaye bishima mbere ngaha ku biro novuga turonga buri munsi abaje kutubaza bazanye amaproje ngo tubafashe ari byo ngaha cyangwa ari kwarondera bo hanze bafasha. Ibyo byerekana yuko bamaze kubyumva cyane, je nibaza ko ari umugambi ukomeye, kandi novuga ko tusha kubyishimiriza ko tumaze gushikira aho batugirira confiance bakaza kudusaba impanuro. Icyo ni ikintu gikuru rwose, kandi urabona turategura nico twovuga bimwe tubyakare wabaza vy'amaseminaire, turagira amaconference, turagira byinshi n'ukuri kose kuya ngo tubahe inyigisho zitandukanye dukurikije umwe wese icashoboye muri buhinga bwo gukora amasinema. Hari bijya byo gukamera, byo gufata amajwi, byo kugira montage, burya abantu bose ntibafise novuga ingoga imwe cyangwa ubushobozi bumwe. Umwe wese rero turaheza tukaraba ingabirano yiwe kuko mu nyuma baheza bakirondera nabo nyene. Urana ngiye twagira rya shirahamwe rya Afrika y'ubuseruko, hajya intumbero twadufise twayitanguye muri festival nuko bomenyana na ari benshi ku buryo nk'umukenya asufise film azubazi yuko ari muhinga wo muri kamera i Burundi, muhinga wo muri gufata amajwi muri Tanzania, bakaje hamwe iki kitirwa ko ari ikintu gikomeye dushobora kukijyana mu ihanishwa yo mu makungu. Ubu rero nibyo turiko turagerageza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turafise umunywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika Pascal, mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane ku isabukuru y'amasinema izotangura Burundi kuva ejo ku munsi wa gatanu gushika itariki 24 zo ku kwezi kwa gatandatu.
Urumva ndamukiriza umutumire kwanza.
Narakumva.
Yego, ariko twe twagize akabazo aha Burundi, ntuze nawe twumva neza, ntawe twumva neza Ijwi rya Amerika namvuye gutatonesha.
Twumvise ko hari ikibazo abari mu Burundi ntibari ko aratwumva, hari ko aca ibindi biganiro, nico gituma atabanywanye benshi turi ko turumva muri iki gihe. Urakoze kuba washoboye kuhamagara.
Yego, hanyuma iryo sabukuru naryo cyari byiza, ariko rero iryo sabukuru bibaye mu gihe tumeze nabi, atakuntu ataburyo abantu baguma bahwera, nibarabe ko bagerageze mugabo baze bararondera n'ukuntu boza barahanura abanye politike kugira ngo bumvikane, hama igihugu kigira amahoro, igihugu kigira ituze, kugira ngo abanyagihugu baze baragerageza kugira ngo bitunganize imigambi nk'iyo bongera bayishyira mu ngiro. Kuko nibaza yuko nukubwa yuko imigambi nk'iyo abanyagihugu bayitunganya bataronka aho bayikorera, nta terambere tuzofata urose muri iki gihugu. Nibagerageze virema, bagerageze baze bararura n'aba bantu kugira ngo baduhe amahoro natwe twitunganize imigambi, ko Imana yaduhaye amaboko dutegerezwa kuyakoresha, hanyuma tumaze kuyakoresha tugatera imbere mu ngufu tuba twakoresheje twebwe nyine. Kuko abanyepolitike virema baradusuzugura, badasuzugura twebwe abanyagihugu bo ngaha mu Burundi, bakatugira ibikoresho ukamega tube turamapine yabo. Nagira nsaba abo bantu n'ukuri bagerageze baze barahanura nabo bantu. Murakoze
Pascal, ubutumwa bwawe burashikirijwe. Madame Diane Kaneza, mugire icyo muvuze ayo masinema mwavuze ko eka masinema mutunganya abarimo inyigisho n'ikimenyamenya n'icivugo cy'uyu mwaka, kivuga ko abarundi bakwiye kurekuranira, mugire icyo muvuze ku byashikirijwe na Pascal. Madame Kaneza.
Ego, ndabumva. Ego, mwambabara gatonya. Ngiregeje kuvuga kujyanye na Pascal ku cyumviro cyiwe. Jewe nibaza yuko cyo gituma navuze ko sinema ari igikoresho dutegereza gukoresha kugira ngo dushobore kwigishanya kugira ngo dushobore guteganya imbere nimba uno munsi nko turavye nka iyo film iraba nka Nelson Mandela de Mitani nibabona inyigisho zivanwa zavugati bwa wundi nako turashobora gukora gute canke twavye sinema yitwa ngo Ben and Aha bazavugati kumbe hariya muri Nigeria bimeze gutya nako turashobora gukora gute canke twohindura gute canke twoge donc nikumenye yuko twebwe intumbero yacu niyo kwigisha duciye mu sinema turaje muri kwigiro no bgazi yo jisho y'umu realizateur avuga ati icyumviro tande ni kirima za kwintu byogenda gutse rero dutumiye abantu bose baje kuraba ayo masinema hama niwe tahe bavuga bati narabisema najyohewe mbwa tahe bavuga bati hari anye nakuyemo icigo atarinze ni kuno vuga
urakoze Diane Kaneza reka n'umushyana ingabo agica avuze ku nyigisho zo baziri muri ayo ma sinema umushyana Pascal yavuze ko hakwiye ku nyigisho zo tuma abanyapolitike bubaha abanyagihugu
kuko yatanguye avuga ngo igihe kitari cyo gukora ibikorwa nk'iki nibaza yuko uranzi mu buzima bw'igihugu hariyo abantu ibintu byose babibona mu kibi abandi bakabibona mu kiza nibaza yuko cyane cyane muri iki gihe turimo nyene niho hari yageze yuko umurundi wese w'umutima afise icyumviro cyiza ibaza ko yoterera igihugu na bene gihugu ntadehukirwe ntarera amaboko ahubwo ni umwanya wo gukora cyane kugira ngo tubeho ko tukorera amahoro baronke ituze nkene yabivuze hanyuma tukabikora twe bisaba kurumva ariyo n'abantu benshi batangara ngo ingene two turabikora kandi turi mu bihe bibi no kuvuga mu
nabona umurongo wa mushyana ingabo usa n'ugoranye ariko reka tuje kuri kuri kumufaso ni Diane Kaneza mu kutubwira ikintu ahantu yibaza ko festicabe mu Burundi yo bigeze nko mu myaka 10 iri imbere Diane ikintu mwifuza ko festicabe yo bimaze kurangura mu myaka 10 iri imbere niki
cyane ifuza nuko nko mu myaka 10 y'imbere ko jewe muri programasiyo y'iwanje cyane y'ubunda zo hari mu kibanza cy'iwanje ashobora kuba hari amasinema menshi cyane gute yo mu Burundi kuba tuvuga duti nko muri kategori nasionale uno munsi dufite amasinema ashika nko kuri 50 cyane ashika nko muri 30 cyane ko mu Burundi kuba tudimaze kugira alometrage zishika
Ali. Turakumva duga ku jambo Diana bandaje.
Cyane ko kandi twabaze kugira muri kategori nasionale ho bamaze kuba moja sinema twitwa karindende. Ibyo byose ni cyo cyifuzo cyo niho twifuza ko dushika niho twifuza ko abo bakora amasinema uno munsi abaga bati edo cyane hirya yezu dufashijwe n'abishoboye turose uburyo n'abandi ahantu ho cyashoboka kandi ko twoshobora kugira kubona yuko abantu bagatangura ko isinema nk'uko umumanda bivuga ari igikoresho gishobora gukoreshwa mu gihe hariho iyo fonde de la production mu bindi bihugu hariho ikintu bita fonde de la production icyo ni ikintu gikomeye ni ukuvuga yuko byerekana yuko hariho ishaka hariho intuze yo kuvuga yuko dushaka navuga gute ku raconter notre histoire kuvuga ibiba iwacu ibintu n'ibintu bikomeye cyane rero twashaka nko mu myaka 10 cyangwa 15 imbere iyo ntambwe tuba twashyizeko
ego mereka icyo kibazo n'ikibazo n'umushyana ingabo ariko nashaka tubanze duhe ijambo Jean Emile ari ku murongo Jean Emile muri we neza
mire bacyana
murafite ikibazo murafite icyumviro
bo cyari icyumviro je numvise muri ko muvuga sinema ku Burundi ndatanga ubundi mwanya nkanezerwa numvise kumenga ushobora nko gutera imbere gato we kuko kenshi usanga turiko dukurikirana ibintu by'abazungu kenshi kandi natwe ugasanga turafite icyo twokoze wumva kubera ko uwo mukungu wa mukenyezi yari aravuga nk'ibintu byifashanye usanga bitaboneka ugasanga na umuntu ntibamufashe mu mugongo nyine ugasanga sinema ntizitera imbere kandi byari ibintu byo kwinjije amafaranga cyangwa bigafasha n'abandi
murakoze Jean Emile mushyana hingabo reka mugire icyo muvuze kubishikirijwe na Jean Emile ariko muce musozera muvuga no kuri cya kibazo ahantu mwibaza ko mwifuza ko festicabe yo bigeze mu myaka 10 imbere ni he
Murakoze cyane. Ibyo Jean-Emile aje kuvuga ni kintu gikomeye gose muri iminsi turiko turagwanira, kandi twamadusaba n'amanama n'ubushikiranganje kugira ngo duhure n'ubushikiranganje bunyuranywe, inzego zinyuranywe, eka n'abaserukira ibihugu byabo, ibintu bimwe n'ibyo, kugira ngo mu myaka iza murazi ari ikintu ariko barita migration numerique. Ni ukuvuga n'ubuhinga bwa none buriko buraza buzotuma haba amasheni y'amateleviziyo menshi cyane. Twebwe rero icyo tuvuga ati, iyo igihugu kiriko kiratanga amafaranga menshi kikagura ibyuma kugira ngo baze berekana amareresi, ni ikintu gikomeye rwose kugira ngo abakuru b'iwacu bumve yuko tuzobanza guha, ni ukuvuga ikibanza cya mbere, amareresi yakozwe n'abarundi kuko ariyo azoba arimwo imico kama imico y'abarundi, ingene ubuzima bw'abarundi, ibidukikije by'abarundi. Ibyo nitutabishikako ni hamwe uzosanga dufite amasheni mu Burundi yuzuye, tukaza tubona iby'abazungu ibyo hanze, hanyuma umuntu atagize ngo bitegekanije hakiri kare abitegekanye hakiri kare, ukazosanga urwaruka rwacu rwagiye gufata imigenzo yo hanze kuko nibyo twama tubereka.
Mu kanya gatoya umusore w'ingabo mutubwire
guha abana bacu ibyo basigaye bakora, ukamenya ni kosa ry'abana kandi ari kosa ryacu tutabafashije hakiri kare.
Nifuza kuba mugezeho mu myaka
ubutunzi bwabo
mu myaka 10 akanya gatoya cyane gusa
byiza cyane kugira ngo twese tubijeko. Hanyuma ikintu uvuga mu myaka 10 ngiye nabona irisabukuru ryacu, nuko rizo isabukuru ikomeye rwose rwose kuko iri sabukuru iyo abayisabukuru rituma abantu benshi
bagushimiye. Mushe na he ngabore wonse ku kanya watwe kugira ngo tuganire, turagushimiye nawe Diane Kaneza ku kanya waronse kugira ngo mutubwire ibyerekeye iyo sabukuru muri ko mategura. Turashimiye abanywanyi radio ijwi rya Amerika bose baduteza amatwi, hari ingorane za telefone ariko nibaza ko icyo kibazo bari bafite kitotorego muti. Turashimiye engineer yadufashe mu ngabwizi umana Innocent Kimenyi yadufashe kugira nyakiganiro. Mugire umugoroba mwiza mwese n'amahoro.